Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddie Claude Nini na Hatwe.
Sangwa ikaza nchuti bakunzi ba radio izamba gateka kawe murano makuru yo kuri rino genekerezo rya 19 gitugutumwa ka 2022 hayo twateguriye yagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira Ntambara ziko ziba hagati y'abagwanyi b'umuhari FNL waroyizenza bampayimana igisirikare cy'u Burundi Republika iharanira demokrasi ya Kongo mu ntara ya Kivu y'umanuko abasirikare barenga 10 b'u Burundi ni bamaze gupfa abandi barakomereka Amashyirahamwe 28 adaharanira ibyicaro bya politike yandikiye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ari nawarongoye inama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango w'Afrika y'ubuseruko EAC bamusaba gushyira mu ngiro ingingo yafashwe na Sentare ya Afrika y'ubuseruko yemeza yuko ikiribo cya gatatu cya Petero Nkurunziza kitari gikurikije amategeko muraza kubyumva muri ano makuru Imyidogo ni myinshi cyane mu borozi bo muri komine Nyabihanga n'intara ya Mwaro abarongoye iyo komine bariko babereka aho bazoshobora gushora umwimbu wabo w'amata ku giciro kitabashimishije na gato ugeranije naho bahora bashorera ayo yandi ni mukanya kaze
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umvirizi radio inzamba agateka kawe Ni kuri wezi tatu, akaburungu, inzamba, akaburungu, org.
Turongeye kwa mutatu bahani kaze murano makuru tuwateguriye, tukaduheje kubabwira mu gisata cy'umutekano, abasirikare b'u Burundi barenga 10 ni basize ubuzima mu ntambara zabereye mu ntara ya Kivu y'umanuko, abandi 5 nabo bakaba barakomeretse. Izo ntambara zikaba zabahuje n'abagwanyi b'umuhari FNL wa Louise Nzamema, abakomeretse bakaba batahanywe mu Burundi kuri uyu wa mbere uheze aho bashikanywe kwa muganga ni nkuru tubaza Georges Nimenya
Mumera ndivi iheze mu bice bya Itombwe mu ntara ya Kivu y'ubumanuko muri Republika iharanira demokrasi ya Kongo haragaragaye imigwano hagati y'abagwanyi ba FNL ya Louise Nzamema hamwe n'abasirikare b'u Burundi bari kumwe n'imbonerakure amakuru atangwa na bamwe mu basirikare akavuga ko abarenga 10 bahasize ubuzima abandi 5 barakomereka abasirikare bakomeretse 2 nibo amazina amaze kumenyekana abo nabo ni Ajida Chef Ndayiragije na Ajida Bucumi bose bakaba bahora bakora mu ikambi ya Gatumba ariyo y'ijana na 11 bakaba bariko baravurirwa mu bitaro by'abasirikare I Bujumbura aya makuru nyene amenyesha ko mu basirikare basize ubuzima ho barimwo intwazagabo y'ipete ryo hejuru ataramenyekana neza umwidondoro amakuru ava mu begereye umuhari FNL wa Nzabamema Aloise akavuga ko ku ruhande rwabo hakomeretse 3 Ikindi bavuga nuko umusirikare w'igihugu bari bafashe yakomeretse Caporal Juvenal Ciza mu ntambara zabaye haraheze hafi indwi zibiri ko yavuye acikana Radio Inzamba agataka kawe ntiturashobora kuronka Colonel Floribert Biyereke avugira igisirikare cy'u Burundi ngo agire icyo ashikirije kuri izo ntambara zimaze iminsi zibera muri Kongo iharanira intwaro rusangi
Georges Nimenya urakenuye nyuma y'ingingo yafashwe na Sentare ya Afrika y'ubuseruko yemeza yuko ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza kitari gikurikije amategeko amashyirahamwe 28 adaharanira ibyicaro bya politike yandikiye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ari nawarongoye inama y'abakuru b'ibihugu umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC bamusaba gushyira mu ngiro iyo ngingo Iyo ngingo ikaba yubahiriza ibwirizwa shingiro ryo mu 2006 n'amasezerano ya Arusha. Mushinga amazi adiyo done bashyirahishize yavuze ku izina rya amashyirahamwe avuga ko umukuru w'igihugu Ndayishimiye bizomuha akaryo ko gufata ibintu mu minwe kugira ashobore kunywanisha abarundi biciye mu biganiro bihuza impande zose. Ibyo navyo ngo bikazotuma ibihumbi by'abarundi bahunze batahuka atacho obinona kurikira umushingwa manza je dole bashirahishize
mu bintu bihambaye umuntu yagerageje gusigurira umukuru w'igihugu harimo ikintu cavuye muri ugo rubanza aho ugo rubanza rwaje rwerekana ko intwaro mu Burundi gushika uno munsi itegerezwa gushingira ku masezerano ya Arusha ahagarariwe n'akarere agahagararirwa n'umuryango wa Afrika reka mbere n'ishyirahamwe mpuzamakungu ne ayo masezerano ya Arusha rero yaje ashimangira ko abarundi bategerezwa gusangira ubutegetsi baba abantu bari mu ngeho za ubwoko cyangwa za politike bakubahirizwa ariko murabona ko ibwirizwa nshingiro ryo muri 2018 byaje gushigwaho ku nguvu ku gitsure byaje gusenyura amasezerano ya Arusha ko rero urubanza rwaje gushigikira amasezerano ya Arusha nibwirizwa nshingiro byayakomokamwo ni byiza yuko amasezerano ya Arusha asubira guhabwa agateka n'iryo bwirizwa nshingiro nyene rigakomoka ko rigahabwa agateka ubugira kabiri munibuka ko mu gihe akarere kariko karagerageza kumvikanisha abarundi umugambwe Sendege wavuze ngo ntiwicarana n'abagomotsi ntiwicarana ngo nabagize amakudeta uno munsi ugo rubanza ruje rwerekana yuko abateye uruhagarara mu gihugu abateye isibe mu gihugu muri 2015 nabari ku butegetsi nabo banse kwicarana n'abandi uno munsi rero ahubwo nibo bari gusaba ikigongo barunda ahubwo bakavuga ati ngo twicarane turabigene dusubize ibintu mu buryo kubera ko twageze konona wawunda avuga ati ngo igutwara umwana ikagutanga kuraha none reka ubu twicarane Uburundi tubusubize iteka ivyo rero byoshobora gutuma nk'impunzi zigisanza zishika 300,000 zigorewe mu makambi y'impunzi zishobora gutaha zidatinya ko imbonera kure zibarara ku mugono zidatinya ko babita ibipinga babita ba mujeri bazira ico biyumvira bazira ico bari ivyo ni ibintu bitegerezwa kuganirwa komeza ibiganiro aho abarundi bose bo kwiga ingene igihugu bisubizwa iteka n'iteka
turabandanya n'amakuru avugwa mu gisata cy'ubutungane kuri radio Inzambango umukuru w'igihugu wenyine ni washoboye gupfunguza Clement Nkurunziza kuko ubutungane bwerekanye ko atagushaka bufise bwo kumutunganiriza biri mu ikete yandikiye ubuserukizi bwa leta zunze ubumwe za Amerika mu Burundi hari ku igenekerezo rya 15 za kuno kwezi Clement Nkurunziza amenyesha ubwo buserukizi ko amabi ari karakoregwa yaturutse ko yakuwe muri leta zunze ubumwe za Amerika hahonyanzwe amategeko mpuzamakungu agenga impunzi kandi ko atumva igituma yofatwa wenyine muri dosiye ivugwamo abantu benshi byinshi kuri iyi nkuru tubibaze Karine Dusabe
umutwe w'iryo kete ni prisonnier d'injustice bisigura mu Kirundi umupfungwa yarenganijwe amenyesha ubuserukira ambasade ya Amerika mu Burundi ko amakuba arimwo yerekana ko leta zunze ubumwe za Amerika zahonyanze agateka k'impunzi aravuga ko hahonyanzwe itegeko ryo mu 1951 rigenga impunzi mu gace kagira 33 nduguruye twa Mugina amabwirizwa ngendegwa ko araba agace k'impunzi ukutirukanwa mu gihugu zahungiyemwo ashimikiye ko ibihugu byakiriye impunzi bidashobora kuzirungika ku mbibe z'igihugu bahunze kubera bashobora kumeregwa nabi biturutse ku mbo zitandukanye ubwoko amadini ubwenegihugu umuryango canke ivyumviro vya politike ndugaye twa Mugina aremeza ko imyaka 5 iheze akuwe muri leta zunze ubumwe za Amerika apfunzwe azira ubusa kandi ko atani cizere afite cyo gutunganirizwa aragiriza icariho cy'umushikiriza manza mukuru Theoneste Niyongabire ko yarondeye ivyabona bitari byo ngo bimuremeke intebe ishushe yongera abuza ko urubanza ruba hisunzwe ubutungane ikindi avuga muri iryo kete nuko mu kwezi kwa gatatu umwaka w'2021 Senari subira mu imanza ya Bujumbura yari yarahagaritse ugo rubanza biturutse kuri bamwe mu bacitse ku icumu bavuga ko iyo dosiye dakwiye gukurikira ko umuntu umwe gusa ahubwo ko hariho n'abandi benshi bakwiye kubibazwa abari mu mwiherero basavye umushikiriza manza wa Repubulika guhagarika iyo dosiye ibyo ntibyakurikijwe mu kwezi kwa 12 mu 2021 yatuye ikibazo ciwe umushikiranganje w'ubutungane Domina Banyankimbona mu nyishu yamwishuye mu kwezi kwa gatanu no mwaka yamubwiye ko ikibazo ciwe kigoye kuko dosiye yiwe ivugwamwo abantu benshi kandi ko bamwe baba mu Burundi abandi nabo baba hanze y'igihugu iyo nyishu Clement yita iyagashinyaguro ngo Domina Banyankimbona yamubwiye ko dosiye ibandanya neza Kubera rero abona ko dosiye yiwe irimo amanyanga menshi kandi ko atacizere afitiye ubutungane bw'igihugu ko bushobora kumutunganiriza. Asa mukuru w'igihugu Barisito Ndayishimiye gufata ikibazo ciwe mu minwe kuko abona ko atawundi yoshobora kumurokora.
Arakenuye na mugezo wacu Karine Dusabe Radio Inzamba turabandanya namakuru twateguriye urunani Sefo Arusha ruriyamiriza igandagugwa ry'abarundi babiri bahungiye mu gihugu cha Tanzania mu ikambi ya Nduta mumera zindwi iheze. Umwe yari umugabo akiri muto w'imyaka 28 yishwe abanje kuborezwa igufa n'abapolisi bo muri ico gihugu, uyundi nawe akaba yahambwe mu kinyegero n'ubu akaba ataramenyekana. Frederic Bambwinyumvira arongoye urunani Sefo Arusha amenyesha ko ivyo biri muri gwarukurikirane ko guturubika impunzi kugira zitahe ku nguvu. Kurikira Frederic Bambwinyumvira.
Twamenye yuko hariho uwitwa Ngendakumana Evariste yari amaze imyaka 28 yakubiswe n'abapolisi hanyuma aravunika uruti rw'umugongo n'igiti guciwe kirononekara, bamujana muri bajya baganga batagira imbibe MSF nabo bati uyu muntu yasinzikaye ntiyogwa ngaha, reka tumurungike muri hopitale ya Kibondo. Ariko abapolisi baca bamukurayo ntibasubiriye kumutora, basubiye kumutora yamaze gupfa. Murumva ko yishwe n'igipolisi cya Tanzania mu ijoro ryo kwa gatanu rishyire ryo kwa gatandatu. Hari ubundi muntu nawe nyine atamenyekanye ariko kubaduhaye izo nkuru nawe nyine yishwe uko babonye abapolisi batora amapawa bongera base hanu musenyi kugira ngo bahambe uwo muntu ataramenyekana. Twovuga ko n'uwo nyene atabandi bamwishe ari abapolisi ba Tanzania. Twashaka tuyamirize inyifato y'igipolisi aho gukingira abantu b'impunzi, ahubwo arico gica kigenda kubica kubatoteza kandi atari bwo butumwa caronse atari gukingiriza impunzi z'abarundi ze umunsi zabuze aho zitumutwe. Kwagira dusabe leta ya Tanzania yo gutegera yuko abarundi ari biremwa nkabo atari bikoko, kandi ibyo bikoko n'ibyo gucaragenjana ku macuniro kugira ngo banezereze leta y'u Burundi ishaka ko bataha ku nguvu ata n'ibindi biriwe barasaba.
Ubwo nani ruributsa ishyirahamwe mpuzamakungu HCR ko ivyo vyose bibazwa amashyirahamwe yitwa ko ajejwe gukingira impunzi, bavuga inyumvira agahamagarira impunzi gufatana mu nda muri bino bihe bidasanzwe bariko baratotezwa.
Twagira dusabe HCR yo kwama yibukana ntaryo ko izobazwa abantu bapfa muri ubwo buryo, kuko y'abantu bahunze niryo shyirahamwe rijejwe kubakurikirana rikabakingira. Rero niryo kandi ribwirizwa kubahiriza itegeko mpuzamakungu riraba impunzi. Rero twagira tubasabe bame bibuka yuko ata mpunzi n'imwe irekuriwe gutaha ku nguvu mu gihugu yajivamwo igihe icatumye ihunga kitarahera. Ko menyesha leta y'u Burundi ibwirizwa ahubwo kuganira n'abarundi bahunze kugira ngo bumvikane ingene bari butaye mu mahoro, na cane cane ishire mu ngiro ijyangingo yafashwe na sentare yo mu burya bihugu bya Afrika y'ubuseruko, kubera ko yaraye yambitse izera impunzi, kuko benshi muri bo bahunze ikintu gira gatatu cya nkuru nziza, kandi sentare ikaratangaje ko ari kiringo kitari gikurikije amategeko kandi caca kubiri n'amasezerano ya Arusha. Twagira dusabe impunzi zo nyene ubwazo yo kuguma bafatanye mu nda igihe bariko baratotezwa n'ibyo bihugu, mvuga Tanzania, nkavuga Burundi, nkavuga na ICE, bashaka kubasunikira ku nguvu i Burundi ngo batahe kandi ico batumye bahunga kitarahava.
Amakuru ava mu ikambi ya Nduta akavuga ko gushika n'ubu abapolisi bagandaguye ku murango izuba riva uyo muntu w'Induta n'ubu bidegenza, eka n'uwo bari bakubise ari kumwe n'uyo yapfuye bamukuye kwa muganga ubu akaba ari mwibohero.
Inzamba.
Amakuru arabandanya kuri radio Inzamba agateka kawe tuje mu gisata cy'uburemye myidogo n'imyinshi mu barimye wo muri komine Gisagara y'intara ya Cankuzo kubera ko batararonswa ifumbire ya fomi kandi bararishye amafaranga bamwe muri abo barimyi bakavuga ko batanze amahera arenga ibihumbi amajana indwi mu kwezi kumunani ariko gushika ubu batararonka uyu mwavu ido ni Dona Josephine Johnson Nkunzimana
bamwe muri abo barimyi bo muri komine ya Gisagara bavuga ko batanze amahera yabo ibihumbi amajana indwi na 54 kwa 13 myandagaro uyu mwaka ariko gushika ubu batararonka iyo fumbire ya fomi umwe mu barimyi batatu batanze amafaranga asigura ko yarishe amahera y'imifuko 15 y'ifumbire ariko maze kuronka umufuko umwe gusa akababazwa n'ukuntu bakubitwa n'igipolisi gihagarariwe na musanere wa Gisagara mu gihe baba batondeye iyo fumbire
Twanditse turiyandikisha turariha amahera ajyewe usanga ufite nk'utuvuko yandikije utuvuko 15 mukamurusa umaze kuronka agafuko kamwe ugigura cagiye musanga watonze usanga igipolisi kiriho kiribuze abasunika hari umusirikare hamwe bari bakubitwa no gukubitwa amusanga urugero imfungwa abanditse gusikora kuko twari twiyemuye rero abategetsi bacu kwemeza bari bo baza kureba akahahira akamusanga turi kumwe na Gisagara yabaje kureba akahahira Chamu sa kisa tema, kakaja, kakatika, sinu bide luku, mana chupuka, sinu asha kuwa huko, raje na hivyo asha usha kuwila chapu, sangawai kumalingoe.
Abo barimi, basa wakui ya fumbile bo yironswa kuko batanze amahera yabo kuva kera. Tubibutse iryo kena ry'ifumbire ya fomi rivugwa mu ntara nka zose z'igihugu kuri iyo myidogo radio inzama gatika kawe ntiturashobora kuronka musaneri wa komine Gisagara Grace Nitunga kugiragire icavuze kuri iyo myidogo y'abarimyi.
Mugorozi naho myidogo ni yose muborozi wo muri komine Nyabihanga mu ntara ya Mwaro ni nyuma yaho hasokeye urwandiko ruha uburenganzira ikigo kimwe rudende kwegeranya no kugura amata yose yo muri komine aboborozi bakavuga ko arakarenganyo kukubona badashobora gushora amata yabo aho bashatse ico kigo kikaba kibaha amafaranga ari munsi yayo abandi bagura ko n'inkuru tubaza pia gahungu
Ugwandiko gwashizwe habona kuwandwiza kuno kwezi n'abarongoye ico kigo ruvuga ko ari ico cyonyine kirekuriwe kwegeranya amata muri komine ya Bihanga kandi ko atawundi muntu numwe yemerewe kugura amata muri iyo komine canke gushora amata handi abanyagihugu bakavuga ko ari akamaramaza kubona haduka ishira hamwe riha amategeko abanyagihugu kandi atamutahe ry'abahaye ikibabaje ngo nuko iryo shira hamwe rigura amata ku mahera make kandi hariho abatanga menshi amakuru ava ngaho inyabihanga avuga ko batanguje ico kigo ari bamwe mu banywanyi b'umugambi CNDD-FDD bari no mu ndongozi mu ntwaro muri iyo komine ayo makuru akabandanya amenyesha ko bashigikiwe na musitanteri wa komine Nyabihanga Adrien Ntunzwe n'Imana abo banyagihugu bagasaba ko iyo ngingo bita iya gahoturu yuhagarara
ndumva ko umuntu ashobora kwandika kugira ngo abantu bagoroye inka zabo boroye ibitungo byabo by'abagore bategereza gushora amata ku kigo cy'abantu bavuga ko bagiyemo kugira ngo bayegeranye hanyuma ikindi nacyo bagaca bavuga yuko bategereza gushorera iwabo ntibikunde mbe umudandaji ashorera habona bamuha amahera menshi rero ntimushobora kuvuga ngo nimushorere ngaha hanyuma tuzobahaya oya nibareke ntibagire monopole nibareke abantu bagure hanyuma twebwe dushorere uwozoba duhaye amafaranga menshi kuko twebwe dukeneye amafaranga kandi mugabo ntidukeneye mahera makeya dushobora kubona aho umuntu agurisha agura igihumbi cyangwa arenga hanyuma ngo tujyana kuguha 100 cyangwa kuguha 800 ibyo ntibikunda ntabwo byakabaye tubwire rero icyo dusaba ni uko iyo ngingo yahagara ababigeze nibayihagarike nayo handi hoho ibyo ntibigeze ntihagire ushora amata yiwe hamwe atarabe yige yashoye ahandi akagira ikibazo twe tuzatabaza kugira ngo bashobore kutabara nta kundi kubera tuzaba turiko turarenga
Kuri ayo makenga uruganda rwa radio inzamba rwarondeye musitanteri wa komine Nyabihanga Adrien Ntunzwe n'Imana kugira atange umuco kuri iyo myidogo y'aborozi ariko ntitwashoboye kumuronka kuri telefone
Pierre Gahungura kenuye mu makuru ya radio inzamba kandi ingingo iherutse gufatwa na leta yo kunganisha ibiciro by'ibinyobwa bya Brarude mu bunywero bwose bw'igihugu ngo niyo kwitonderwa kuko ubunywero bwose butari ku rugero rumwe uko niko bisigurwa n'ishyirahamwe Passe America ngo rero abarundi guhindura ingendo Faustin Ndikumana rirongoye abivuga inyuma yaho umushikiranganji wa mbere Gervain de la Kobuca agabishije ko atawohirahira ngo asubire kurenza ku biciro byashinzwe na leta haba mu bare ububaya baye canke ubwa kijambere n'inkuru tubaza Evelyne Mukeshimana.
Iyo ngingo ya leta yagiye mu ngiro kuva kuri uno wa mbere kuvaho ihinguriro ry'ibinyobwa bya Rudi ritugirije ibiciro. Umushikiranganji wa mbere Gervain Ndirakuca yavuye agabisha aberwa bose no gushira mu ngiro ibiciro byashinzwe na leta, harimwo abajejwe intwaro kwa tabunwero na bumwe burekuru kurenza ibiciro bishasha vya Brarudi, haba mu bubare bubayabaye canke mu bubare bwa kijambere bita VIP.
Ibinyobwa vya Brarudi vyaduze ibiciro. Icyo tutifuza kumva muri leta ntitwifuza kumva igiciro kirengeye kijya cabuzwe. Ujejwe intwaro ataza gufatira ngaha ngo ashiremwo urufunguruzo yugarira hanyene ubunyene bikiri mu maguru maje bizaba bikunaniye. Nta standard y'akabare dushaka kumva mu gihugu, standard twumva niyo kuri hoteli gusa.
Iyo ngingo y'umushikiranganji wa mbere ngo niyo kwitonderwa kuko izotuma hari abahahombera na cane cane abashize imitaya minini mu gisata c'ubunywero. Faustin Ndikumana arongoye ishiramwe Parfum asigura ko naho yoja mu ngiro izotuma haba itunganywa nabi z'ubwo bunywero bwa kijambere.
Ububare canke bose ni investissement n'amahera bashyiramo bagatunganya ahantu canke aho buri ububare buratandukanye. Hari ubwo amarwa wasanga ajya amahera bari aho kwezi kuri natanga natameze cyo kimwe, wana nk'akabare kaba kubatse kuri beach kakira abantu bo hanze n'ingenzi n'akandi kaba kari nko makaratsi abayabaye, urumva bica bigora yuko igiciro cyoshobora kuba kimwe. Nibazwaye ngo kwitonda kuko urumva irwaye umuntu ari haha ama service ngene bameze equipe umuntu ashiraho ivyo gufungura abategura kuri bari nka entreprise n'ibintu byinshi, ahubwo nibaza ko buraba neza wabikika mu kiza bakarenza bidakenewe.
Kuva kuri uno wa mbere ibiciro bishasha vya Brarudi byari bimaze kubahirizwa aho bagenzi bacu bashoboye kwishikira.
Nawe Evelyne Mukeshimana urakenuye ni na hano duciye dusozerera ano makuru kuri iyo nkuru ijanye n'ubutunzi mu gihugu. Amakuru tubateguriye akaba agarukiye ngaha. Nshimire mwebwe mwese mwaduteze yombi, nshimire kandi bagenzanje bafashije kuyegeranya Edikodi nazo ndabashikiriza, ndabasezeye, ndabifuriza kugira umugoroba mwiza.